Aho bariko barakwega umuduga waturiwe kuri uyu imana uturiwe na magrenade abiri watewe muri quartier ya Jabe Avenue Imprimerie benshi bazi ku izina rya Avenue de la Mort. Umusore twasanze acunze iyo modoka yadusiguriye uko vyagenze.
Iyo modoka bayituriye ni umuntu yari arekeje umwana wiwe bavanye mu nama y'umuryango mu Irohero. Bashitse hajya ku izero ashikanye umwana wiwe asigaye kwibarabara aza yumva ikintu kikubise inyuma ashavuga ati yibaza ko ni vineto bose canke acayegera imbere aze kuraba ko ikintu cabaye inyuma ahantu hari amatara. Abo bana biwe nawe bumva ikintu gipasusi bacavuga bibaza ko hoe yabashwe n'isanganya bashaza bariruka basanga nawe yatobotse mu nduga ariko arabi ivyabaye arasanga ipine yatobotse
none hari habaye
ari bamutegera avuye mu nama y'umuryango nyakabiri
ntiyabimenye ko
yagiye kubimenya ahagaze ariko araraba mu muduga inyuma aho bayiteye hama ashizeho asanga ipine ya reserve yashikiriwe niyo yindi yashikiriwe ashavuga ati ntako mwitwa reka tuyiranze ngaho umubanye nshaka bemera kuyiraza ati rero tuyiraze iza kuyitora ejo ntabona aho nyine bakorondera abajene babafasha kuyiraza baza bumva iyindi grenade ikubitiye hagati mu muduga bari hanze niyo yatumye ice yaka umuriro watari irahava guturira insinga z'amatara n'iyo alimentation iri impande abo bamaze kubona n'ikiraka baca biruka mu rupangu urwo rupangu
ikiboneka muri ico kibanza ni uko gusha kw'iyo modoka kwatse gutuma inyubako ziri iruhande yaho hantu zisha inzu badandarizamwo ibiribwa alimentation mu Gifaransa umuryango wayo urirabura kubera imyotsi y'uwo muduga wahiye. Uwo muriro wa grenade warahatswe guturira n'amazu yegereye aho biciye ku giti c'umuyagankuba wa Regidezo catse gufatwa n'umuriro. Izo zabaye ku munsi wa Mungu mu ijoro. Iryo joro abantu bavuga yuko ritari rimeze neza aho humvikanye amasasu menshi n'amagrenade. Ba muri quartier ya Jabe bavuga ko hari abantu bafashwe bamwe bararekugwa abandi baracariyo. Uyu mufasoni nivyo adusigurira aho yabana we barahasatse ariko ngo nabigwa nishobahatoye
umutamara cheke Zakariya kugira ngo bamutware hinjiye abapolisi babiri mu ngiwe baziye gushaka mu nzu nta na hamwe basigaje haba munsi y'intebe haba mu bitanda mu byumba bose barashitse hama baca basanga mu cumbi wo muri shambi baryamamo n'umudamu wiwe basanga yo vy'igisoda ivyo bitanda bibiri vy'igisoda yari yabikuye kuri yandika ko niyo yahora akora baca bavuga yuko ivyo bitanda ari ivyo abasoda n'abapolisi babiri baca babitwara babiterura babitwara baca babisohokana kunoza bahinga baca babishirambika kuri korotire. Icyo gihe rero baca bamusohokana bamutwara ku ibarabara nawe nyine bamukwizihiza bwa butanda bwiwe hama bamutwaye mu muduga ntiyasubiye kugaruka baca baza kumufunga baca baza kumukuza yo abo bavukana ku mugoroba niho yaciye aza 11.
Hari n'abari mu bubare bahavuye bafatwa n'igipolisi bakagirizwa ko baraye ahantu atari iwabo. Uyu musore w'umuyabaga avuga ko yabonye umukuru we baje kumutora baramutwara.
Vyaraye bibaye kwa Mungu bukeye abapolisi baca baraza baratwara aha muri urupango batwaye abantu bashika kuri 4. Abapolisi baraje baje gusaka binjiye bahasanga abantu baryamye aho kubera ibintu vyaraye bibaye kubera hari abatashoboye gutaha iwabo umuntu acara baha indaro baca babagiriza ngo baryamye aho ngo nibo urumva ngo baraye bararasa cara batwara mbwa babatwaye baterekanye ikintu bafashe.
Umunsi wa mbere w'iyindwi rero aba muri quartier Jabe bavuga ko tari woroshe ubuzima ngo busa n'ubwari bwahagaze kuko bugaraniwe muri quartier ntawasohoka kandi nta n'uwinjira. Amakuru dukura aho kuri Jabe avuga ko abantu barasira aho kuri Jabe ngo bataba ngaho nayo kubijanye n'imodoka yaturiwe n'amagrenade yatewe. Ayo makuru nyene avuga ko uwo muntu yaturiwe imodoka atari umukozi w'urwego rw'iperereza nk'uko bamwe bari babivuze kuri wa mbere. Abantu baba muri ayo ma quartier ngo basa n'abataye icizere ku ipolisi kungo abapolisi baze bafise imita y'abantu bamwe bamwe kubona quartier ya Jabe yamaze iminsi ibiri yugaye atawinjira atanusohoka. Aba muri iyo quartier begereye igipolisi bavuga ko ingendo y'abapolisi ituma abanyagihugu batizerana n'abapolisi. Mu gipolisi nabo bavuga ko hari abanyagihugu bafise ibigwanisho n'imyambaro y'abajeje umutekano bigatuma abajeje umutekano batamenya uwo basangiye akazi n'uwo batagasangiye. Mu maso y'abantu wabonamwo ubwoba bwinshi. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, ijwi rya Amerika.